Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'14. Maze bari muri Ikoniyo bombi binjira mu rusengero rw'Abayuda, bavuga amajambo atuma Abayuda n'Abagiriki benshi cyane bizera. Ariko Abayuda banse kumvira ibyo, bavyura urwango mu mitima y'abanyamahanga ngo bagirire n'aba bavukanye. Bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza kubw'umwami Yesu, ashingira intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko yabo. Ariko abantu bo muri ico gisagara birema ibice, bamwe baherera ku Bayuda, abandi ku ntumwa. Kandi abanyamahanga bo n'Abayuda n'abashinga ntahe babo baja kubatera ngo babagirire nabi, babicishe amabuye. Barabimenya, bahungira i Lusitiya n'i Derube, ibisagara by'i Lukawoniya no mu gihugu gihereranye naho. Bagumayo bavuga ubutumwa bwiza. I Lusitira hari umugabo yari amugaye ibirenge, uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina, ntaho yari yarigeze gutambuka. Uyumva Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukizwa. Vuga n'ijwi rirengana.
Haguruka uhagarare neza.
Arasimba-simba, aratambuka. Maze ishengero ribonye icyo Pawulo akoze, bavuga n'ijwi rirenga mu Kinyarukawoniya bati,
Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu.
Barunaba bamwita Zeyu, Pawulo nabo bamwita Herume, kuko ari we yari imvuzi. Maze umuherezi wa Zeyu, ingoro y'umusezero wayo yari imbere y'igisagara, azana imfizi zisharijwe, agira cumita ikimazi we n'ishengero. Ariko intumwa Barunaba na Pawulo babyumvise, bitaburira ko impuzu zabo, bitera mu bantu basemerera bati,
yemwe bagabo, niki gitumye mugira muri? Natwe turi abantu basanzwe, tumeze nkamwe, kandi tubabwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira ikimazi, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru, isi, ikiyaga n'ibirunga byose, niyeretse amahanga yose mu bihe byahise ngo bagendere mu nzira zabo. Ariko ntiyabirekeye ngaho itagira icyo kuyishingira intahe, kuko yami bagirira neza, ibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe by'umwimbo mwiza, ibahaza ibyo kurya, yuzuza imitima yanyu umunezero.
Aho bavuga ayo majambo, ari hasigaye gatoye ntibabe bakibuza ishengero kubacumitira ikimazi. Maze haza Abayuda bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniyo. Bamaze kosha ishengero, batera Pawulo amabuye, bamukwegera inyuma y'igisagara bagira ngo yapfuye. Ariko abigishwa bahagaze bamukikije, arabyuka aja mu gisagara. Bukeye bwaho avanayo na Barunaba aja i Derube. Bamaze kuvuga ubutumwa bwiza muri icyo gisagara no guhindura benshi abigishwa, basubira Lusitira, muri Ikoniyo no muri Antiyokiya. Baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi bamaze kubatorera abakuru mu mashengero yose no gusenga bisonzesha, babaragiza umwami Yesu wo bizeye. Baci Pisidiya, bashiki Pamfiliya. Bamaze kuvuga ijambo ry'Imana i Peruga, baramanuka baja muri Atariya. Bavayo bari mu bwato, bafata muri Antiyokiya, aho bari barazigamishirijwe ubuntu bw'Imana ubwa mbere ku bikorwa baheraheje. Bashitseyo, bakoranya ishengero, babiganira iby'Imana yakoranye nabo byose n'ingene yugururiye abanyamahanga umuryango wo kwizera. Bamarana n'abigishwa igihe kitari gito.